Mandanya kumviriza ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mwaramutse inshuti bakunzi muzindukanye natwe mu gitondo kuno wa mbere kuri micro ni kumwe na Jean Diane ni nahazwe ngiye kubashikiriza amakuru yo muri kano gatondo tukayahera kuyagezeho ijya n'ino ku isi na mugenzi wacu Aloise Bigirimana.
Tuyahera mu karere k'ibiyaga binini. Igipolisi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyarahagaritse abantu bashika kuri bane ku munsi wa gatandatu mu gisagara cya Goma, umugwa mukuru w'intara ya Kivu y'uburaruko mu buseruko bw'igihugu. Ni mu gihe bari mu myiyerekano yamiriza umutekano muke urangwa muri ako karere. Muri Burkina Faso naho ejo ku munsi w'Imana hazindutse humvikana amasasu menshi hagati mu makambi y'abasirikare atari make bituma haba ubwoba ko hoba hariko haba kudeta. Umenshi makuru yashoboye gucengetera no kumenya neza neza ibyabaye yavuze ko abasirikare basaba guhabwa abasirikare bakwiye bo guhangana n'iterabwoba hamwe n'amafaranga akwiye muri ibyo bikorwa. Abasirikare bavuga kandi ko bakeneye ko ibiro by'iperereza hamwe n'ibiro bikuru by'intwara miheto bitwagwa n'abasirikare. Basaba kandi kwitaho neza bagenzi babo bakomerekera ku rugamba hamwe n'imiryango y'abasirikare bafiriye mu ntambara. Basaba guhabwa imyimenyerezo ya gisirikare iri ku rugero rw'uburemere bw'urugamba rw'iterabwoba barimwo no kudahindagura buri gihe imigwi ija ku rugamba.
Washington, ijwi rya Amerika.
Amakuru yavugwa mu yandi makungu, abantu barugwa mu bihumbi barakoze imyiyerekano hano i Washington DC ku mugwa mukuru wa Leta Zunze za Amerika ndetse no mu bindi bisagara ejo ku munsi w'Imana. Bavuga ko bansa amategeko ya leta ya Perezida Joe Biden ku kwambara udufukamunwa no gutegwa incanco za COVID-19. COVID-19 imaze kwica abantu barenga ibihumbi 860 muri Leta Zunze za Amerika hamwe n'abarenga imiliyoni 5.5 ku isi nzima mu myaka ibiri iki kiza kimaze giteye. Ku itariki ya 13 z'ukwezi kwa mbere, sentare ntayinyuzwa ya Leta Zunze za Amerika yarahagaritse itegeko rya Perezida Joe Biden ryategeka amashyirahamwe akoresha abakozi barenga ijana gucandagwa cyangwa bapimwa buri ndwi mu gihe banse gutegwa incanco za COVID-19. Leta Zunze za Amerika yarasohoye itegeko risaba imiryango y'abadiplomate bayo bari i Kiev ku mugwa mukuru wa Ukraine kuva muri icyo gihugu kuko Burusiya bushobora gutera umwanya uwo ari wo wose. Ibi byavuzwe n'ubushikiranganji bwa Amerika bw'imigenderanire n'ayandi makungu ejo ku munsi w'Imana. Amerika kandi yaratanze uburenganzira ku bakozi ba ambasade badakenewe cyane kuvayo ku bushake bwabo, yongera ihanura Abanyamerika bari mu karere ko mu buseruko bwa Buraya kuvayo ubunyene. Yavuze ko itazobasha kubakurayo igihe ruzoba rugeranye ko Uburusiya bwinjiye muri Ukraine. Uburusiya ufise ibihumbi by'abasirikare ku rubibe na Ukraine, ibiduga bya Blende, imodokari z'intambara, ibikoho binini binini bya muzinga hamwe na misile kuri urwo rubibe. Umutegetsi wo ku rwego rwo hejuru mu bushikiranganji bwa Amerika bujejwe imigenderanire aragabisha ko Perezidansi ya Amerika White House yavuze ko Uburusiya bushobora gutera umwanya uwo ari wo wose. Uburusiya burahakana uwo mugambi wo gutera Ukraine, ahubwo bugasaba ishyirahamwe OTAN guhagarika ibikorwa byaryo mu karere k'ubuseruko no hagati mu Buraya. Uburusiya kandi bubandanya busaba OTAN kudahirahira ngo ryinjize Ukraine muri uyo muryango.
Washington, ijwi rya Amerika.
Mu makuru y'inkino, Burkina Faso na Tunisia byararonse itike yo kwinjira muri kimwe cya kane gishiri cya nyuma mu gihe Gabon na Nigeria byasezerewe. Ni mu nkino za mbere z'icy'umunani gishira icya nyuma zatanguye ejo ku munsi w'Imana mu ihiganwa ririko rihuza ibihugu bya Afurika mu mupira w'amaguru muri Kameruni. Mu rukino rwa mbere rwahuje Burkina Faso na Gabon, iminota 90 yahariwe urukino yarangiye iyi migwi inganya kimwe kuri kimwe. Byabaye ngombwa ko binjira mu gutera za penalty, aho Burkina Faso yatahukanye intsinzi ku bitsindo indwi kuri bitandatu. urukino rwa kabiri rwahuje Tunisia na Nigeria rwarangiye ku ntsinzi ya Tunisia ku gitsindo kimwe ku busa bwa Nigeria. Kuri uyu wa mbere, Guinea ihura na Gambia, nayo Kamerune yakiriye izo nkino itane mu mitwe n'amazinga ya Komor. Iki gice cy'umunani gishira icya nyuma kizorangira ku munsi wa gatatu itariki ya 26 z'uku kwezi kwa mbere, hamenyekanye imigwi umunani izoja mu cya kane gishira icya nyuma.
Aloise Bigirimana urakoze kuri ayo makuru yose waduteguriye ukawuhejeje kudushikiriza. Ayo n'ayandi nibutse abakunzi b'ijwi rya Amerika ko bashobora kongera kuyumva kuri wezitatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com. Nongere ndabashimire ko mwandanye kumviriza ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muriko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25, 31 na 41. Mu Rwanda turi kuri FM 104.3 z'ijwi rya Amerika. Ingingo nkuru zigize igice cya kabiri cano makuru. Kuva mwaka w'ishure 2021 ushira 2022 utanguye, nta mana rimwe ry'amazi riboneka ku mashure abiri afise uburaro ari ku mutumba witwa Kwibuka uri muri komune n'intara ya Gitega mu Burundi. Mu kuja mu bwiherero, abanyeshure biba ngombwa ko babanza kwambura zimwe mu mpuzu baba bambaye. Babikora none kubera iki?
Dukura impuzu kubera iyo uvuyeyo hari akanuko kenshi uzanyereka ku muntu atakobwa atandukanye.
Ku bantu b'abakobwa na cyane cyane dukoresha amakotex mugani, kandi birasaba nuko koga minsi yose na cyane cyane.
Aba ni bamwe mu banyeshuri bo ku ishuri ryisumbuye ryigisha ubuhinga ryitiriwe David and Maye riri ku mutumba witwa Kwibuka uri ku birometero bishika kuri bitatu uvuye hagati mu gisagara cya Gitega mu Burundi. Yagezeho muri make mu gisata cya sport. Mu Rwanda ekipi ya Kiyovu Sport iracari ku mwanya wa mbere muri shampiyona y'umupira w'amaguru mu cyiciro cya mbere, naho mu Burundi urunani rwaraye rutahukanye igikombe mu higanwa ryatunganijwe n'ishyirahamwe rya basketball muri ico gihugu. Idonido ni mu Kanyisasi. Nongere ndabahikaze inshuti bakunzi b'ijwi rya Amerika. Kuva umwaka w'ishuri 2021 ushira 2022, nta ry'amazi na rimwe riraboneka ku mashure abiri afise uburaro ari ku mutumba witwa Kwibuka turi muri komune n'intara ya Gitega hagati mu gihugu cy'u Burundi. Abanyeshuri biga kuri ayo mashure baharara bakoresha amazi bavomye mu mwonga, bagatinya ko bashobora gufatwa n'indwara zifatira ku isuku rike. Mwishami Regi des Eaux ritanga amazi n'umuyaga nkuba mu Burundi bavuga ko ico kibazo bakizi, ariko umuti wacu uri kurirwa. Inkuru yateguwe n'ijwi rya Amerika yifashishijwemo n'abakunzi bayo mu Burundi mu isomerwa na mugenzi wacu Desire Hatungimana ari Kigali mu Rwanda.
Ayo mashuri yose ari ku mutumba wo Kwibuka ku birometero bishika bitatu uvuye hagati mu gisagara cya Gitega, na mashuri yegamiye ishengero ry'abagenzi. Muri ayo harimwo amashuri abiri afise uburaro bw'abanyeshuri barenga gato 300, naho harimo abana bangana uko. Nta nima ry'amazi riboneka mu mabombo yubatswe kuri uwo mutumba kuva mwaka w'ishuri 2021 ushira 2022 ugitangura. Mane Nambona Adela, umuyobozi w'uburaro ku ishuri ryisumbuye ryigisha ubuhinga ryitiriwe David and May ryo Kwibuka, avuga ko ibura ry'amazi ryatumye hagabanurwa amasaha yo gusubira mu ivyigwa kubera abana babanza kuja kuvoma amazi bakeneye. Ivyo navyo akabona ko bishobora kugira ingaruka ku mwimbo w'abana. Uwo muyobozi avuga ko abanyeshuri bahora basubiramwo ivyigwa kuva saa 9, ariko ubu bahera saa 10 abanyeshuri bavuye kuvoma amazi mu mwonga.
Turafise ikibazo c'amazi, tuvuga caba ingorane ya mbere isuku yabarike catuyavoma mu mwonga wa Rusengo. Uwo mwonga nawo duhurirayo n'abanyagihugu bava hakurya Twankana, hariho umwanya w'ivyigwa baca bahomba. Kize twari tubitangura saa 9, ariko ubu twagiye turushira ku isaha kubera bari kuvoma icitangura saa 10. Ibijanye n'utuzu twa sugumwe biragorana cane kubera ko ayo mazi ntayo aba ahari, kandi ko abo dufise bavoma amazi yo guteka gusa. Ayandi mazi bakoresha mu tuzu twa sugumwe, haba gukora mu mashuri, haba gukora aho baryama, n'abanyeshuri bayivomera.
Kiba ikibazo gikomeye iyo hageze gukoresha utuzu twa sugumwe kuko babaza gukura duhuzo two hejuru bakadusiga hanze kugira ngo umunuko ntubakurikire mu ishuri. Abanyeshuri bahiga bavuga ko ikindi kibazo kiboneka iyo hageze kugira isuku y'ivyambagwa, kuko baheza bakamesuza amazi atari meza kandi bambara udushati twera nkuko bishikirizwa n'abo banyeshuri biga mu buraro bw'ishuri igigisha ubuhinga.
Aha dukora impunzi kubera iyo uvuyeyo harakanuko kenshi uzanyereka ku muntu ako gatandukanye. Ni byiza ko kuri impunzi kubera nsanga bigoye nyine igiye mu bandi nakaodere kavuye nyine mo
itageze nk'igihe cyo kumesa uduhuzo. Umuntu asa uduhuzo dukeye biragoye kubera naho nyine tugenda mu myonga mu migezi y'amazi ariko yarondera tukaheza tukaza tukamesa kwa duhuzo. Muri icyo gihe usanga abanyagihugu bo mu ikaci ari benshi usanga uri kwakoresha amazi yo mu mwunga nayo ntaba ari meza cyane, ntigaheze ngo kere neza.
Birashika ugasanga kujya ku nkuba abantu baba bari benshi kugirana kw'abantu ugasanga ushobora kuvoma amazi ugasanga yashobora gucafura ugasanga ateye indwara.
Nima Adele akurikirana abanyeshuri b'abigeme biga mu gisata bita Sawifi cyigisha ijambo ry'Imana avuga ko hari n'utugwara abana bagwara yibaza ko tuva ku isuku rike.
Amazi ngana ya atubwira bajya kuvoma umwunga ugasanga ntibariko bariga neza ibisanga n'indwara zimwe zimwe zitera kubera ubukene bw'amazi. Nk'indwara bakunze kurwara kenshi ni indwara usanga bari kuravuga ngo bariko baribwa, ca twibaza ko kenshi na kenshi biterwa n'umwanda.
Cyongera kuba ikibazo kubigeme iyo bagiye mu mihango yabo yo mu kwezi nkuko bishukirizwa n'uno mwigeme yiga muri iryo shuri Sawifi.
Ku bantu b'abakobwa na cyane cyane dukoresha amakotex mugani kandi birasaba nuko koga minsi yose na cyane cyane ibyo kandi biratugora mu gihe dushobora kuba twabuze amazi turiyaranje tugasaba hagati yacu tugafashanya ububa yafite agaha mugenzi we ubutayafite agashobora kuyaronka mu bwo buryo.
Jean Claude Manirakiza arongoye ishyirahamwe Régie des eaux ritanga amazi n'umuyagankuba mu karere ko mu ntara zo hagati no mu Teruko amenyesha ko icyo kibazo cy'amazi kwibuka caturutse ku mapompo aduza ayo mazi yononekaye. Uwo mutegetsi muri Régie des eaux abandanya amenyesha ko mu minsi iri imbere ibintu bishobora kujya mu buryo kubera ko ayo masoko y'amazi ariko aratunganywa ndetse n'amapompo aduza amazi akaba yaratumweko.
Désiré Hatungimana urakoze. Turaza kongera mu makuru y'imikino na sport mu mpera z'ano makuru. Tuki kuyavugwa ku Burundi, President Evariste Ndayishimiye yinginga indongozi zo mugambwe aturukamo CNDD-FDD guhagarika ingendo yo gutoteza abandi banyagihugu batari muri uwo mugambwe. Yayivugiye masengesho y'iminsi itatu umugambwe CNDD-FDD wasozere mu mpera z'indwi iheze mu ntara ya Gitega. Ibindi kuri ino nkuru tubibaza umenyeshamakuru w'ijwi ry'Amerika i Nairobi muri Kenya, Eloge Wirikaneza.
Amasengesho arimo abategetsi batari bake n'abatambukanyi babo ku rwego rw'igihugu hamwe no ku mugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD. Aha twavuga abarongoye inama nshingamateka na nkenguzamateka n'ibiro byazo, umukuru wa sentare Ntahinyuzwa, umuhuza w'abarundi, umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD n'abashikiranganji ba leta y'u Burundi, icegera cya perezida hamwe n'umukuru w'igihugu bwiwe. Umukuru w'igihugu yashimye cyane umwumvikana avuga ko abarongoye bageze ko asigura ko ari igikorwa cy'Imana atakuboko k'umwana w'umuntu kurimwo. Ku bw'ibiri mu Burundi na katabonetse
nta namwe byakabonetse aha ahora bakabona bakoresha ibigwanisho bahora bakabona mu nda bakoresheje ibigwanisho nyine bakagira inkambi imwe bagacungera umutekano w'igihugu. Umwe akemera akaryama, uwundi ariko acunga umutekano akemera agasinzira. Ntibirimana sahi wacu.
Umukuru w'igihugu cy'u Burundi yinginze cyane indongozi kwirinda gutoranya ku butoni abanyagihugu no kubavangura bafatiye ku byiyumviro bya politike.
Abarundi abenegihugu bakenye byinshi, barafise ubukene. Indongozi rero mubabere amaso, akarenganya tugaye tukavavanure nako, tuvavanure no gucisha ku guhomba abenegihugu. Abagira politike bagire politike, umwe wese ukaranga mutima kiwe. Nta politike n'imwe ibaho utagira ubuntu, utubaha mugenzi wawe, utamuhungabunga mu buzima bwe.
Na musenyeri mukuru wa diyoseze nkuru ya Gitega Simon Ntamwana yunga mu rya president Ndayishimiye basanzwe babagenzi. Nkuko aya misa yuguruye iki gikorane kizosozerwa ku wa gatandatu w'iyindwi, yashimangiye ko gukumira abantu no mu itangwa ry'akazi bikwiye kuba umugani mu gihugu abategetsi batunganya amateraniro yo gusenga.
Nimutubungabunge twese iyo tuva tukagera, kuko Ntamwana n'ikinono kandi mudakandamije cyane ngo mwirengagize abatari muri uyu mugambi wanyu. Ibyo ni ukuri ndabibasaba. Nimubanze rero mwemere ko Imana iri kumwe namwe by'ukuri, kandi kubona umutima w'umwe niho muzotaha iwanyu mwungutse mugiye kudukorera atabiturire muri nze kutwaka atagukumira banaka mukugerageza gusangira ibibanza by'akazi na bose naho ko bagake umugambo umwe uzananye igitsure wa mutu Burundi mu manga
imbere yo kuja kugurura kino gikorane president yishimiye mu ntango z'indwi yahavuye yerekeza mu Kayanza mu buraruko nyene aho yagabishije abategetsi bakumira abanyagihugu bitwaje ubwoko
none ko umukuru ukaba indongozi ugaca wita ko uri ubwoko none wumva uri indongozi yabande y'ubwoko bwawe abandi bacabaho batagira indongozi izo ndongoza muzoziba na zose ziza n'amacakubiri mu bana byitirira ubwoko muze mutse mumbwi nta ndongozi tuzofatwemereye yuko isurira kuri indongozi yitwaje ubwoko muze mumbwire ndabafashe ntazotunesha
mu Burundi kuvanya kwigendera president Pierre Nkurunziza aja ku butegetsi mu 2005 hatunganywa amasengesho ni muri buri gatatu mu mwaka mu gihe bya Pasika na Noheli hamwe no mu kwezi k'umunani ku gice cy'umukuru w'igihugu n'umuryango wiwe hamwe rero n'ayandi yaba ku rwego rw'igihugu n'umugambo uri ku butegetsi urayatunganya mu bihe bitandukanye ariko buri wa kane urangiza ukwezi abagumya banga ba CNDD-FDD babwirizwa kuja gusenga mu ngoro zawo mu gihugu cyose eroje uri kaneza ijwi rya Amerika
Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turabandanye n'amakuru agezweho mu karere k'ibiyaga bigari bamwe mu Barundi bakorera imirimo mu misozi miremire ya Minembwe iri muri territoire ya Fizi mu buseruko bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo bagiriza abajejwe inzego z'umutekano kubahohotera babita abarwanyi inkuru irambuye na mugenzi wacu Vedaste Ngabo ari mu Minembwe
aba baturage b'abarundi barenga ijana bakora imirimo y'ubuhinzi n'iy'ubwubatsi ndetse no gutwara za moto mu karere ka Minembwe kari mu birometero birenga 250 uvuye mu mujyi wa Uvira bagaragaza yuko bakorera amafaranga ariko iyo batashye basubiye Burundi bafungwa n'inzego zishinzwe umutekano zikorera muri Fizi kuko babita imbonera kure abandi redi tabara mugihe abandi nabo bitwa abagwanyi ba Colonel Makanika uyobora umutwe wa twirwane ugizwe n'insoresore z'abanyamurenge kubw'Imana Bienfait amaze umwaka wose mu Minembwe akora umurimo w'ubuhinzi yabuze uburyo asubira iwabo mu Burundi kubera atinya ko ashobora gufungirwa mu nzira no kwamburwa amafaranga yakoreye
iyo tuvuye mu Minembwe nko mu mukoko bariyeri sibiri uvuye kwa murima bariyeri igira gatatu n'iya kabiri zose iyo bagufashe bavuga ngo uri Murundi zana icyangombwa ukakimwereka mama bagusaka amafaranga zose waciye bakazikwa kandi bakagenda bahamagarana imbere bashika imbere naho ibaraka urabereka bakakubwira ngo zana tukwandike mu gitabo yuko ngusohotse amara kandi agasavuga ati sandurare izo sandurare mu nzira zose baba bazi kunyaze ukavuga ati je ntazo mfise izo mfise ngize bavuga ati kura amahuzu yose nitutagusangamo uhamagara banki bakoheza ifaranga hanyuma atazibonetse ucufunga mugasha ngo bamwe bariko bavuga ati turi mbonera kure tuvuye kugwana
Thomas ndagwarukiye nawe ni umurundi ukorera imirimo y'ubwubatsi mu Minembwe ashimangira yuko yabuze ubujya asubira iwabo
ikibazo dufise nuko tugere ino tujya gushingira ariko hagera gutaha ikibazo kikabizira nadushika mu nzira n'udufaranga twakoreye bakatutwaka bigashika atakintu tujanye bakadutoteza ngo turabarundi ino niko ndajya kweneza umwana nabuze kuntaha kubera inzira zabaye nabi cyane ndatiye ati nishika mu nzira n'utwo njanye baramfunga bangirire nabi cyangwa n'utwo njanye batunyake nyine nuko nyine ibyo ntiyo
kubera uburyo abo barundi bakorera mu Minembwe bahohoterwa banyuze mu ibarabara rya Fizi Uvira usanga bamwe muri bo barimo abanyeshuri biga kuri kaminuza ya Minembwe bemera bakagenda n'indege kubera gutinya ko bashobora guhohoterwa sindayibagira Fizi yiga kuri kaminuza ya Ebenezer ya Minembwe
nka jewe igituma nzana indege mvuye mu mwami wa Rusenda nk'umuntu yaronse bourse kuza kwiga kuri Université Ebenezer de Minembwe bo abaturanye ntuyemo kenshi ntibemera yuko turi ku ishuri kumva z'umutekano iyo duciye mu ibarabara nk'abantu tuye tuvuga ikirundi badushyira hamwe n'abantu bavuga ikirimi cy'ikinyamurenge urumva twese tuba victime cyo kimwe nk'abanyamurenge kenshi bakunze kutwita amazina menshi baca batwita yuko turi aba dushyigikiye gumino dushyigikiye batwigwaneho abandi bakatubwira yuko turi aba FNL tugiye gufasha amayimayi urumva twese duca tubura ikibanza nyamukuru dushobora kuba turimo
aba barundi bakorera imirimo yabo muri Fizi hari icyo basaba userukira Uburundi muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo
turasaba ambasaderi ariko isiyasa wacu yuko yotuvugira akaza adukurikirana ikibazo tugenda duhorana twese abarundi
twagerageje kuvugisha ubuyobozi bwa teritwari ya Fizi kuri iki kibazo cy'aba barundi bahohoterwa ntibyadukundira si mu mihanda ya Minembwe yonyine aba barundi bavuga yuko bohoterwa n'inzego zishinzwe umutekano zibita abagwanyi Vedaste Ngabo ku bwaragizwe ijya Amerika Minembwe mutarakivuye epfo
amakuru yacu mu kano gatondo tuyabandanirize mu gitsata cha sport duhereye mu Rwanda aho ekipi ya Kiyovu Sport ikiri ku mwanya wa mbere ku munsi wa 14 wa championnat y'umupira w'amaguru mu kiciro cha mbere mugenzi wacu Jean-Claude Munyandinda arabandanya nino nkuru yaduteguriye
Mupira maguru championnat y'icyiciro cya mbere irakomeje. Guhereje kuri kwa gatandatu harimo gukinwa imikino y'umunsi wa 14 ari na ubanziriza wa nyuma y'icyiciro kibanza fazale. Kwa gatandatu hakinwa imikino ibiri yombi bera kuri stade ya Kigali Nyamirambo. Umukino watangiye saa 7 n'igice, ikipe ya Kiyovu Sport yatsinze Espoir FC ibitego bibiri kuri kimwe. Umutoza wa Kiyovu Sport Christian Haringingo avuga ko aya manota 3 bakuye muri uyu mukino ari ingirakamaro kuko yatumye Kiyovu Sport yongera kugaruka mu rugamba rw'uhatana igikombe cya championnat. Twaje
twiteguye cyane tuza tukiri amanota dufite turashaka cyane kuko imbere y'uko mfite cya mbere twabonse ama okazioni tukayarata ariko twaje kuguhindura mu gice cya kabiri tubaha oportunite cyane okazio twazironse turazitsinda turatugomba igitego tuongera gutsinda n'ikindi kitugeza amanota atatu objectif y'igikombe ni kubandanya duhangana nibaza yuko ekipe iri imbere yacu ifite amanota menshi dusumbya nibo bagiye gukina natwe tugomba turabe yuko ishobora kutsitara nayo natwe tukaza turavansa kugira dushobore kuguma duhatana kuko urabona ko shampiyona ikiri kure turasaba
kuri saa 10 nanone kuri stade ya Kigali Nyamirambo hakurikiyeho umukino wahuje AS Kigali na APR FC aya makipe yombi yaguye miswi aranganya ubusa ku busa ejo ku cyumweru habaye imikino itatu kuri stade ya Kigali Nyamirambo umukino watangiye saa 8 ikipe ya Marine FC yagaragaje agati ikipe ya Rayon Sports itsinda ibitego bitatu ku busa nyuma y'uyu mukino hakurikiyeho wahuje Gasogi United na Etincelles FC waje kurangira Etincelles FC itsinze Gasogi United ibitego biri ku busa
kuri stade Huye Butare Mukura Victory Sport yatsinze Musanze FC ibitego bitatu kuri bibiri imikino itatu isigaye y'umunsi wa 14 wa shampiyona iteganyijwe umunsi kwa mbere kuri stade Umuganda y'i Rubavu ikipe ya Rutsiro FC irakina na Gicumbi FC ikipe ya Gorilla FC irahura na Etoile de l'Est kuri stade ya Kigali Nyamirambo guhera saa 6 n'igice nyuma y'uyu mukino hakaza gukurikiraho umukino w'ikipe ya Police FC na Bugesera FC guhera saa 9 kugeza ubu kuri uyu munsi wa 14 wa shampiyona ikipe ya Kiyovu Sport iri ku mwanya wa mbere ikaba ifite amanota 29 igakurikirwa ku mwanya wa kabiri na APR FC ifite amanota 28 AS Kigali ni ya gatatu ifite amanota 28 mwanya wa kane hari Police FC ifite amanota 23 Rayon Sport ni ya gatanu nayo ifite amanota 23 ikipe ya gatandatu ni Musanze FC ifite amanota 20 Marine FC ni ya karindwi ifite amanota 18 ku mwanya wa munani hari Mukura Victory Sport n'amanota 17 ikipe ya cyenda ni Gasogi United ifite amanota 16 Rutsiro FC ifite amanota 15 ikaza ari ya 10 ku mwanya wa 11 turasanga Espoir FC ifite amanota 15 nayo ya 12 ni Bugesera FC n'amanota 11 Gicumbi FC ni ya 13 nayo ifite amanota 11 Etincelles FC nayo ifite amanota 11 ikaza ari ya 14 ya 15 ni Etoile de l'Est ifite amanota 10 naho ya 16 nayo ya nyuma ni Gorilla FC ifite amanota 8 tunyarukiye mu mukino wo gusiganwa ku magare umubano ukomeje kuba mubi hagati y'ubuyobozi bw'ishyirahamwe ry'umukino mu Rwanda na bamwe bahoze ari abaterankunga baryo ikinyamakuru Impamba akadomo.com cyandika ko ishyirahamwe Ferwasi ryamaze kujyana mu nkiko uruganda rwa Skol rwenga ibinyobwa ndetse na kompanyi yitwa Gorilla Games umuyobozi w'iri shyirahamwe Abdallah Murenzi yabwiye ikinyamakuru Impamba ko icyatumye bajya kurega abahoze ari abaterankunga baryo ari uko banze kubahiriza ibikubiye mu masezerano bari baragiranye uruganda rwa Skol rwahoze ari umuterankunga w'imena w'isiganwa rya Tour du Rwanda kuko rwatangaga amafaranga agera kuri miliyoni 80 y'amanyarwanda uru ruganda kandi rwateraga inkunga ikipe yitwa Saka yaserukaga muri iri siganwa mpuzamahanga rizenguruka igihugu ariko ubu ngubu ikipe yamaze gusenyuka uyu mwuka utari mwiza hagati y'ishyirahamwe ry'umukino wo gusiganwa ku magare mu Rwanda na bamwe mu bahoze ari inkoramutima zaryo ukomeje gufata indi ntera mu gihe hasigaye igihe kitagera ku kwezi kumwe ngo isiganwa Tour du Rwanda ry'uyu mwaka w'2022 ritangire yari Claude Munyandinda i Kigali
Jean-Claude Munyandinda tuve mu Rwanda tuja mu Burundi aho mu rwihuru nani ariwe waraye utahukanye igikombe mwihiganwa byatunganijwe n'ishyirahamwe rya basketball mu Burundi watsinze Dynamo mu rukino rwa nyuma ku manota 95 kuri 73 kabaye n'akaryo ko gushimira umukinnyi Hakizimana Elvis batazira gasisi yahagaritse gukina inyuma y'imyaka 20 yaramaze akina urumurwi w'urunani inkuru twateguriwe na Desire Hatungimana
Ugurukino rwa nyuma rwahuza urunani ya Dynamo imigwi ikomeye mu Burundi
kwatanguye urunani rusumbye amwe bigaragara mu gwa Dinamo. Iyo migwi yagiye kuruhuka urunani rufite amanota 52 kuri 31 ya Dinamo. Dinamo naho yagiye inana ta mu tundi duce tw'urukino yaruhiye gutsindwa ku manota 95 kuri 73 kuko uwo mugwi umenyerezwa na Olivier Ndayiragije watanguye nabwo urukino. Uwo mumenyereza wa Dinamo akaba yemera ko barushijwe igisigaye ngo nokwitegurira ihiganwa ry'Uburundi bwose rigiye gutangura mu mpera za kuno kwezi.
Ibi bitangura byatugoye kubwo natwongera muri match ama aho natwatanguye buhoro mugabo abandi bace bazana morale natwe umenga bagace babira gato mugabo nibanza ko mu minsi izaza gukosora abakinnyi baze bagiye barije kumenya kugira tsinda ba match.
Mu mugwi w'urunani hoho karakanyamuneza ntangere Alex Hakizimana ajejwe igisata c'iterambere muri uwo mugwi utwaye ibikombe bitanu muri bitandatu byatunganijwe n'ishyirahamwe rya basketball mu Burundi aratubwira ibanga urunani rukoresha kugira abagere kuri iyo ntambwe.
Tubikesha isambere uburongozi dufise abarongoye umugwi bafise umwete n'ishaka no kwitanga n'iterambere rya ekipe yacu ama kandi tubikesha subtechnic iri elavi y'abantu bakora akazi bakunda kandi bagakora bumvikana ama kandi tukanabikesha na n'umwete w'abakinnyi ama kandi n'abarorezi badushyigikiye bari hafi kumva basunika umukinnyi kugira ngo akore ibirenze ibyo ashoboye.
Muri basketball mu Burundi imigwi nka yose iri kwiritegurira ihiganwa ry'u Burundi ryimirije eme bitagoye yigeze kubamenyereza umugwi serukira gihugu akamenyesha ko uburyo bwashyizwe muri urwo rukino buzotuma haba ihiganwa ryoshe cyane.
Ndabona yuko ivo ubundi iri hejuru amakipe ayose arakomeye murabona nk'urukino rero karaba uno munsi rwa Dinamo urunani murabona ko urunani bafite abakinnyi benshi bafite bando tuje zikomeye abakinnyi bafasha barose nka bamwanga urabona ko bafite ivo imeze neza murabwira urukino rwabaye hagati ya Dinamo na Jim Kana hari urundi rwabaye ngo n'ikivandimwe kemwe na Remesha aho Remesha ashobora gutsinda kemwe urumva imigwi yose irakomeye kandi urabona yuko bagize amarokete nayo abakinnyi batari bake kuri bagakwiriye igizo ryinshi cyane.
Umugwi urunani watwaye icyo gikombe waciboneraho gushimira ira ku mugaragaro kizigenza uwo mugwi Elvis Akizimana yahagaritse gukina ubwo rukino inyuma y'imyaka 20 akenera urunani. Umugwi wiwe wamuhaye agashimwe k'imodoka y'agaciro k'imiliyoni 15 amafaranga y'amarundi ishyirahamwe rya basketball naryo rimwemerera igitoro azokoresha mu kiringo cy'amezi atandatu. Mu mupira w'amaguru naho ihiganwa ry'u Burundi ryarabandanije ku ndwi ya 19 umugwi wa Olympic Star watsinze Bumamuru ibitsindo 2-1 Top Junior inganya na Kayanza United igitsindo kimwe ku kindi. Umugwi wa Rekroko wanganije na Message Ngozi ubusa ku bundi na Flambeau du Centre yatandukanye na Buja City. Iyo migwi yose inganya ubusa ku bundi. Vitaro itsinda Royal FC ibitsindo 3-2 Aigle Royale itsinda Musongati igitsindo kimwe ku busa nayo umugwi wa Atletico New Oil ukaba watsinze Burundi Sport Dynamique ibitsindo 2 ku busa. Kugeza rero kuri iyo ndwi ya 19 umugwi wa Bumamuru uri mu kibanza cya mbere n'abata 40 ukaba ukurikirwa na Atletico New Oil ifite amanota 38. Ezira Tungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda nshuti mwari muduteza amatwi haniho tubaye turabangira amakuru n'ibiganiro vyacu vyo muri kino gitondo byari biremeshejwe na Jean Diane Ninahazwe yakoze Dieu Donné Cubahiro yavyegeranije ku izina rya bagenzi banje bose ndabikebanuye ndabifuriza kubandanya mururanirwa mu vyo muri mu vyose naho ubutaha turaza kuba turi kumwe mu bindi biganiro vyo mu masaha ari imbere.
Radio Ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu. Radio Ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu. Mu guterera igihugu cy'u Burundi yabaye igisubizo cyacu. Gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu. Yaratanze ijambo abarundi turiruhutsa mu gushyikiriza icyo tubona turayaga tugahuzayo twijwi ry'America Radio ijwi rya America yabaye igisubizo cyacu Radio ijwi rya America yo.